Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Turikumusi iwa mbere ni gene kezo jaka tanda turusama humwa kane bibiri na mirongo ibiri na kane sangwa ikaze wakunzi mwese bakajyo inzamba gate kakawe murano makuru twabateguriye ayo nayo tukaba tugira tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Abasirikare b'abarundi barenga 50 nibo bamaze gusiga ubuzima mu ntambara zimaze indwi ziriko zibera mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu gihugu cha Republika ya Intwaro ya Rusangi ya Congo. Izo ntambara zikaba zibahuza n'umuhari wa M23. Ibyo bitigiri bikiyongera ku bandi baba bacumi bafashwe. Murabikurikira mu ntango zano makuru. Abantu bagera ku 48 bamenyekanye ko bishwe mu kwezi kwa kane guheze. Muri abo 28 bakaba baratoye ibiziga nk'uko tubisanga mu cegeranyo cy'ukwezi kwa kane cyashyizwe ahabona n'umuhari iteka uhoranira gateka kazi na muntu mu Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Giharo ni mu ntara ya Rutana basanzwe barimira mu gihugu kibanye cya Tanzania baridogera abajejwe intwaro ko bababuza kwinjiza mu Burundi umwimbu urenga itoni w'ibigori bakuye muri ico gihugu cha Tanzania bakabibonamwo agacinyizo. Dari zimwe mu ngingo zigize ano makuru mukanya nido nido okaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaha ikaze. Abasirikare b'abarundi barenga 50 nibo bamaze guharugwa ko boba barasize ubuzima mu ntambara zimaze indwi ziriko zibera mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bw'igihugu cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo. Abandi basirikare b'u Burundi hafi 10 baragizwe imbohe n'umuhari M23. Amakuru atangwa n'abasirikare yavuga kandi ko hari abasanzaye kuko mu guhunga bagiye isabisabi. Ido nido na Bonfise Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko bamwe mu basirikare b'u Burundi inyuma y'ibitero byakozwe na M23 mu bice bya Rubaya, Lumbishi, Minova, Karehe hamwe na Hegiresake basanzaye bahunga ibyo bitero. Abasirikare bakabashika ibatayo zitanu basize ibikoresho birimo ibikoresho bya gisirikare nk'inkoho n'ibindi bikoresho hamwe n'amamodokari. Ayo makuru nyine avuga ko abasirikare bapfuye barenga 50 abashika 10 nabo bakaba bagitswe imbohe n'umuhari M23. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga kandi ko intambara barimwo yakomeye inyuma y'agahengwe kare kamaze iminsi kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Bavuga kandi ko bigoye kumenya ibyononekaye byose kuko hari gushika ubu abasirikare batarashobora gutora aho bageze cyangwa ngo baronke amakuru yabo. Ikindi bavuga nuko n'ibiziga by'abasirikare bahasize ubuzima batarashobora kubironka. Bakaba bagize ibyo bita rupiri mu mvugo ya gisirikare ari bataye zitanu bagenda bagana mu nkengera z'igisagara cya Bukavu. Abasirikare bavuga kandi ko babangamiwe n'umugwi bita Wazalendo basanzwe bakorana hamwe n'igisirikare cya Congo kuko umusirikare w'umurundi abandi baba basize Wazalendo ica imwaka inkoho agize ngo aranka baca bamurasa ngona kare asa na M23. Bamwe mu banyagihugu ba Congo mbere bakaba batangwe kwiyamiriza abasirikare b'u Burundi ngo yatababo ngo bari baniye mu mahoro. Ibituma bamwe mu basirikare badatahura mbere ingwano barimwo bamwe mu basirikare barazazanigwa. Ayo makuru abandanya kandi avuga ko umukuru wa kontenja y'abarundi Colonel Hakizimana batazira mu mingi yoba be nabo bakorana bageze mu gisagara cya Bukavu bahunga. Ku byuma byo guhana amakuru bya gisirikare humvikana ijwi gusa gicegera ciwe Lieutenant Colonel Manirakiza. Radio inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Gaspar Baratuza ajuri gisata c'imigenderanire hagati y'abasivili n'abasirikare mu Burundi akongera akaba n'umuvugizi wa gisirikare kugira ngo agire ico avuze kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Bonfise Niyongere, urakenuye tukiri mu makuru y'umutekano muke. Umuntu umwe yaraye yitavye Imana abandindwi nabo barakomereka mu gitero cy'amagrenade yarayatewe mu nywero ububiri buri muri zone Kamenge kwibarabara rya gatandatu ni muri quartier Gikizi mu gisagara cha Bujumbura. Hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro amakuru dukura muri zone Kamenge avuga ko abakomeretse baciye bajanwa kwa muganga. Ayo makuru nyene yakavuga ko igitigiri cy'abakomeretse muri ico gitero cy'abagizi ba nabi bataramenyekana cyo bakirenga kuko muri ubwo bunywero harimo abantu benshi. Muri ubwo bunywero bwatewe hari grenade kandi yatowe n'abajejwe umutekano ariko itari bwaturike gushika kuri wa mbere na makuru yari bwatangwe n'abajejwe ubushikiranganje bw'umutekano kugira hamenyekane abakoze ico gitero. Makuru ya gateka kazi na muntu kuri radio Inzamba abantu bagera kuri 48 niwe wamenyekanye ko bishwe muri abo 48 bakaba baratowe ibiziga mu kwezi kwa kane guheze. Ije bitigira tubisanga mu cegeranyo cashizwe ahabona n'umuhari iteka kubwo uyu muhari abakekwa gukora ubwo bwicanyi ngo ni bamwe mu nzego z'umutekano abakozi iperereza n'ugwaruka rw'imbonera kure rwigamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Tega matwi Celestin Rwibikiye ni cegera cujejwe gisata cyo kumenyesha amakuru mu muhari iriguteka.
Muhari baharanira agatebe kazi na muntu iteka basohoye raporo y'ukwezi kwanda mukiza umwaka w'2024 ijanye niho nyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Muri ino raporo agateka kazi na muntu kifashe kukurikira abantu 48 barishwe 28 muri abo batorwa ibiziga umuntu umwe murabo yishwa mu gicanye ndengera butungane murabo 14 bapfuye biturutse ku mvura nyinshi n'indagurika y'ikirere abantu 13 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina umuntu umwe arabugwa irengero hamwe n'abantu batatu bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri ayo mari twavuze abagore 6 n'abana 6 barishwe umwana umwe arahohotekwa ubundi arahagarikwa hamwe n'umugore umwe yaje bidakurikije amategeko. Iyi raporo iraduma ku rutoki abakoze ayo mabi nabo akaba ari ahanini bamwe mu bapolisi bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure bamwe mu bakozi b'iperereza na bamwe mu bari mu ntwara. Tukarangiza iyi raporo dusaba umushikiranganje w'ubutungane gushengeza abagirwa n'aya mabi atarye kuraba munsi.
Inzamba
twabandanya namakuru twabateguriye mu gisata cy'uburimye kuri radio Inzamba. Imidogo ni yose mu banyagihugu wo muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana bona wakabarimira mu gihugu kibanye cha Tanzania bidogera abajejwe intwaro babuza kwinjiza mu Burundi umwimbo w'ibigori bakuye muri ico gihugu cha Tanzania urenga itoni. Bavuga ko iyo ngingo ari agacinyizo bagasaba ko yose ubigwamwo kuneza imiryango yabo. Ni nkuru tubaza Pierre Gahungu.
Amakuru dukura muri iyo komine ya Giharu atumenyesha ko hari abanyagihugu batari bake bo muri iyo komine bafite indimiro mu gihugu kibanye cha Tanzania. Mu minsi yahera abo banyagihugu ngo bahora barima umwimbo wabo uko ungana kose bakabuzana mu Burundi atangorane n'imwe bagize. Muri kino gihe bavuga ko bifumbereje kuko abajejwe intwaro batabemerera kwinjiza umwimbo w'ibigori urenga itoni, naho ngo uzorenga kuri iyo ngingo azofatwa nk'uwinjije ibintu mu gihugu bidaciye mu mategeko hanyuma akaba azobihanirwa. Abanyagihugu babona ko bagiye kugira ingorane zo gutunga imiryango yabo bagasigura ko indimiro bafise muri ico gihugu cha Tanzania arizo zari zitunze iyo miryango. Aya makuru nyine atumenyesha ko abajejwe intwaro bafashe iyo ngingo yo kugabanya umwimbu abo barimye binjiza mu Burundi kuko bari bumvise ko hari abadandaza bikika mu kiza bakiyita barimyi bakagura ivyo bigori muri Tanzania ku biciro biri hasi bagaca baza kubidandaza mu Burundi ku biciro vy'umurengera. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye umusitanteri wa komine Giharungu aduhe umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu, nawe tugushimire mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi ngo nta Ebola ihari. Ibyo nibishikirizwa n'ushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana akaba yabivuze ahumuriza inyuma y'ivyo yita ibihuha vyari bimaze iminsi vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi inyuma y'urupfu rw'umwana yariko avurirwa mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge i Bujumbura. Mushikiranganje ariko akamenyesha ko ibipimo byafashwe kuri uwo mwana biriko birasuzumwa. Ridwine Baradahana akaba yabivuze mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuno munsi wa mbere ku mugoroba. Tega matwi mushikiranganje w'amagara y'abantu.
haraheze iminsi ine haca ku mbuga ngurukana bumenyi ibihuha bivuga ko hateye ikiza cya Ebola i Bujumbura. Ukuri ni ukuhe? N'umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yaje kwivuza mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, yaje avuye i Ruvira, akarere ka Murongwe, province ya Tanganyika. Yashitse ku munsi wa 4 igenekerezo rya 2 Rusama 2024, aca aritaba Imana afise ibimenyetso bisa nk'ibya Ebola. Abamwakiriye mu bitaro byo mu Kamenge barafashe ingingo zose zikenewe imbere y'umurwayi nk'uyo. Inyuma y'ubwo rupfu, abahinga muri laboratoire no mu kigo cya INSP bashigikiwe nk'uko byama bigenda na OMS, bace bihutira gufata ibipimo. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA bufasha kanya ko gutangaza ko muri iki gihe tukirindiriye inyishu ziva muri laboratoire tudashobora namba kwemeza ko ari kiza cya Ebola canke iyindi ndwara. Dusabye bene gihugu kutatwagwa n'ibihuha, ariko tuzobamenyesha inyishu turindiriye vuba cyane. Ariko naho biri uko, mu gihe cyose twiketse ikiza icyo ari cyo cyose, dutegerezwa gufata ingingo zose zo gukingira amagara yacu.
Imbere gusozera no makuru nko bya makomisi ya mbere kuri radio Inzamba gateka kawe mu makuru y'inkino, imiliyoni zirenga ijana z'amarundi niyo mafaranga inzego nshasha zirongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi zemeza ko yibwe na komite yahora irongowe na Jean Paul Manirakiza. Ibyo byashyikirijwe ku munsi wa 6 mu nama yo gushyiraho inzego nshasha zirongowe uno munsi na Claver Hachimana, akaba yahora ari cegera cha Jean Paul Manirakiza. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryaraye rirangiye muri volleyball, inkino zo gusubiza mu ihiganwa ku rwego rw'igihugu zigeze mu gice cya 2 gishira icya nyuma. Amakuru y'inkino tuyategurwa kandi zashyikirizwa na Alexandre Niyungeko.
Mu mupira w'amaguru imirwi ya Tigre Noir Tel Aviv na Magara Young Boys yahora mu cicaro ca mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuva ku munsi wa 6 iyo mirwi ibarizwa mu cicaro cya 2. Iyo mirwi yabaye ya 3 ya nyuma. Amategeko y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko ihiganwa rirangiye ikoroka mu cicaro cya 2, imirwi 3 ya mbere nayo yo mu cicaro cya 2 ikaduga, ariko iyo mirwi izoduga ntiramenyekana kuko ihiganwa mu cicaro cya 2 rikibandanya. Muri basketball havugwa ubunyonyezi bw'imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi bwemezwa n'inzego shasha zirongoye ishyirahamwe ry'umurukino rwa basketball mu Burundi. Claver Hachimana yahora ari cegera cha Jean Paul Manirakiza yahora arongoye Febabu ubakaba ari waramutswa iryo shyirahamwe, yemeza ko ayo mafaranga yabwirizwa kuba ari konti za Febabu kuko yatanzwe n'ihinguriro Bararudi. Imiliyoni 30 zikaba zari zigenewe gutanguza ihiganwa ry'2024 rishira ry'2025. Akavuga ko ayo mafaranga Jean Paul Manirakiza abwirizwa kuyishyuzwa. Muri volleyball ho ejo niho harangira inkino z'igice cya 4 gishira cya nyuma mu nkino zo gusubiza zihiganwa ku rwego rw'igihugu mu mwaka w'2023 ushira w'umwaka w'2024. Mu bagabo imirwi Rukinzo ga Cosmos Muzinga na Bisoro akaba iyo yarose uburenganzira bwo gukina ku munsi wa 6 inkino z'igice cya 2 gishira cya nyuma. Mu bigeme naho ni imirwi ya Estetika GLC Muzinga na Reza sizokina igice cya 2 gishira cya nyuma. Ku munsi w'Imana niho hategekanijwe urukino rwa nyuma final ruzohuza abazoba batsinze kuwa 6.
Alexandre Niyungeko, tumukengurukire niyo nkuru ivugwa mu gisata c'inkino icisozera amakuru twari kutarashikiriza kuri no wa mbere. Reka shimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire kandi n'abagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Edi Claude Ninazwe, nabifurize kururanirwa mu byo murimwo naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.